Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, Eugenie Mukankusi wongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo muri uyu mwanya. Radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida wayo Joe Biden yaraye asoje inama yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afrika.
Africa belongs to the table. It's been a long time in coming, but it's going to come.
Uyu rero ni perezida Joe Biden wa Amerika, havuga ko Afrika ikwiye kugira intebe ihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi no mu nama y'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi yitwa G20. Uburusiya bwarasheho ibisasu bya misile byinshi cyane muri Ukraine, naho ANC yo muri Afrika y'Epfo iratora perezida wayo muri impera y'icyumweru. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwarashe bya misile birenga 70 muri Ukraine uyu munsi mu gitondo. Ni kimwe mu bitero bikomeye cyane kuva bugabye intambara mu kwezi kwa kabiri gushize. Fide Niyongabo hadufite ibindi kuri inkuru.
Ivyo bitero vyatumye umuyagankuba ucika mu gihugu cose nkuko bitangazwa n'abategetsi ba Ukraine. Abantu babiri bahasize ubuzima igihe ikibombe caraswa ku igorofa barimwo mu gice co hagati mu gisagara ca Kryvyi Rih. Mu gihe uwundi yapfuye igihe ibibombe vyaraswa mu gisagara ca Kherson mu bumanuko bwa Ukraine, abategetsi bashizweho n'Uburusiya mu bice vyigaruriwe n'ico gihugu mu buseruko bwa Ukraine batangaza ko abantu 11 bapfuye mu bitero vya misile Uburusiya bwakoze uno munsi kuwa gatanu. Abategetsi ba Ukraine bari bagabishije mu ijoro ryo ku munsi wa kane ko Uburusiya bufise imigambi yo gukora ibitero bikomeye mu ntango z'umwaka bucutangura w'ibihumbi 2023. Ingwano muri Ukraine imaze gusenya byinshi cyane mu bice bitari bike vya Ukraine. Uburusiya bwarakoze ibitero vy'ibibombe vya misile mu bibanza bitanga umuyaga nkuba vya Ukraine akatari gake kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka, inyuma yuko butsinzwe ku rugamba akatari gake. Yamara ibitero vy'uno munsi kwa gatanu bisa n'ivyononye vyinshi kurusha ivyabaye imbere yaho. Uburusiya buvuga ko ibitero vyabwo bigenewe guca intege igisirikare ca Ukraine. Yamara abategetsi ba Ukraine bavuga ko ivyo bitero ari ivyaha vyo mu ngwano.
Muri Afrika y'Epfo, uyu munsi ishyaka rya ANC riri ku butegetsi ryafunguye inama yaryo nkuru ku rwego rw'igihugu kugira ngo itore perezida waryo ari nawe uzaba umukuru w'igihugu utaha. Nabyo tubibaze Fide Niyongabo.
Abaserukira abanywanyi b'umugambwe ANC barenga 400 baturuka mu gihugu bakoraniye mu gisagara cya Johannesburg mu ikoraniro rizomara iminsi 5. Umugambwe ANC uzotora abayobozi bawo wongere wemeza imigambi ikomeye yerekeye uburyo igihugu coyoborwa. Perezida Ramaphosa ariko arondera gusubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro rikomeye ryawo ryatanguye uno munsi kuwa gatanu. Ikoraniro ryama riba uko imyaka 5 itashe. Vyitezwe ko ikibazo cerekeye ivyuko Perezida Ramaphosa yagirizwa ko ashobora kuba yararenze ku mategeko agwanya ruswa n'indyane ziri mu mugambwe ANC bishimikirwa ko muri iri koraniro ryawo. Ikoraniro rikomeye ku rwego rw'igihugu ry'umugambwe ANC ribaye mu gihe igihugu cya Afrika y'Epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye cyane birimwo umuyaga nkuba ucika kenshi mu gihugu, urwego rw'ubushomeri ruri ku bice 35% n'ubutunzi butariko burisununura mu buryo bwihuta. Imigambi ikomeye izoganirwa n'abaserukiye abandi izoba mu mwiherero. Byitezwe ko ishimikira ko vyerekeye gukomeza ubutunzi bw'igihugu bucumbagira muri iki gihe. Imigambi izoba yemejwe izoshirwa mu bikorwa n'umukuru w'igihugu, leta yiwe n'inama nshingamateka kubera umugambwe ANC ugenzura izo nzego zose uko ari zitatu. Byitezwe ko Perezida Ramaphosa ashikiriza ijambo ryo kugurura ikoraniro ry'umugambwe ANC rizobandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza.
Turacyari muri Afrika. Ambasaderi wa Ghana muri Burkina Faso uyu munsi kwa gatanu mu gitondo yatumijwe kwisobanura nyuma y'uko perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo avuze ko Burkina Faso ikoresha abacancuro b'umutwe wa Wagner w'Abarusiya. Nanone Fide Niyongabo.
Inyuma y'uko babananye na ambasaderi wa Ghana, abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Burkina Faso basohoye itangazo rivuga ko badashimishijwe na gato n'ivyatangajwe na Perezida Nana Akufo-Addo. Bamenyesha ko Ghana yari kuba yavuganye na Burkina Faso ku bibazo bijanye n'umutekano kugira ironke inkuru y'ukuri. Yamara ntibemeje canke ngo bahakane ivyatangajwe na Perezida Nana Akufo-Addo. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko Burkina Faso yahaye akazi abacangero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner. Addo yatangaje ko muri iki gihe abacangero bo mu mugwi Wagner bari ku rubibe rwo mu buraruko bw'igihugu ciwe. Yamenyesheje ko Burkina Faso yagiranye amasezerano n'uwo mugwi nk'uko igihugu ca Mali cabigenjeje mu gukoresha inteko z'uwo mugwi ku butaka bwacu. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Perezida Addo yatangaje ko ari ibintu biteye impungenge igihugu ciwe. Yongeye amenyesha ko Burkina Faso yabahaye ikibanza gicukurirwamo ubutare nk'uburyo bwo kubahemba.
Fide Niyongabo urakoze kuri aya makuru hirya no hino ku isi. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri YouTube, Facebook, VOA Radio yacu. Mu kanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye ashoje inama y'iminsi itatu yamuhuje n'abakuru b'ibihugu bya Afurika hano i Washington DC. Intumwa y'Ijwi rya Amerika muri iyo nama, Ed Rwema, wakurikiranye iyo mirimo y'inama, araduha inkuru irambuye.
Perezida Joe Biden yavuze ko Afrika ikwiriye kugira umwanya ku ntebe zose ziganirirwamo ibibazo byugarije isi. Yabivugiye mu nama ihuje abayobozi ba Afrika na Amerika yarayisoje imirimo yayo kuri uyu wa kane.
Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed and in every institution.
Afrika ikwiriye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Igomba kandi guhagararirwa na mu miryango mpuzamahanga yose ahabera ibiganiro bireba isi. Ni nayo mpamvu mu kwezi kwa cyenda mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye natangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amavugururwa mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Afurika igahabwa umwanya uhoraho muri ako kanama. Uyu munsi kandi nongeye gutangaza ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ukwiriye kugira icyicaro mu itsinda ry'ibihugu bikize bizwi nka G20. Ndabizi byafashe igihe kinini, ariko turi mu nzira zo kubigeraho.
Ibiganiro bisoza iyi nama ahanini byibanze ku ruhare rwa Amerika mu gushyigikira icyerekezo cya 2063 cy'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Iki cyerekezo gitanga ishusho y'uko umugabane wa Afurika ukwiye kuzaba umeze muri icyo gihe, kigamije kugeza Afurika ku bukungu n'iterambere byihuse. Perezida Joe Biden yongeye gushimangira ko igihugu cye cinjiye mu mubano n'ibihugu bya Afurika bidasubirwaho. Yavuze ko Amerika igiye gushora muri uwo mugambi wa Afurika akayabuka amadolari angana na miliyari 55 z'amadolari. Ni muri iyo ntumbero yasezeranyije abayobozi ba Afurika barenga 50 ko agiye gusaba ko amadeni ibihugu bya Afurika bibereyemo andi mahanga n'imiryango mpuzamahanga ahanagurwa. Amafaranga yajyaga mu kwishyura ayo madeni agakoreshwa mu guteza imbere Abanyafurika n'ibihugu bya Afurika.
Mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere, dufatanyije n'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, turateganya gushora amafaranga angana na miliyari 55 ku mugabane wa Afurika azafasha guteza imbere ibikorwa duhuriyeho no gushyigikira icyerekezo 2063 cya Afurika. Ayo mafaranga aragaragaza ubushake bwacu mu guteza imbere umugabane wa Afurika n'abawutuye, ibikorwa remezo bya Afurika, ubuhinzi, inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano n'ibindi.
Ikindi Perezida Joe Biden yavuze ni uko agiye gusaba Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuguriza ikigega mpuzamahanga cy'isi cy'imari amafaranga angana na miliyari 21 yagurizwa ibihugu bidafite amahirwe yo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Avuga mu izina rya bagenzi be, Perezida Macky Sall wa Senegal ari nawe uyoboye Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe muri iki gihe, yashimiye Perezida Biden kukuba yemeye gushyigikira icyifuzo cya Afurika cyo kubona umwanya uhoraho muri Loni. Yagaragarije Perezida Biden ibyifuzo bitandatu Abanyafurika bifuza ko byashyirwamo ingufu mu gufasha guteza imbere uwo mugabane. Ibyo byifuzo birimo gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'umutekano no gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, gufasha gukemura bimwe mu bibazo byasizwe n'ingaruka z'ibyorezo byibasiye isi, guteza imbere ibikorwa remezo, kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa no gukuraho ibihano byagiye bifatirwa bimwe mu bihugu bya Afurika. Ibindi biganiro byabaye mbere y'uko inama isozwa byarimo imiyoborere myiza, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko, umutekano n'uburyo bwo kubaka amahoro arambye ku mugabane wa Afrika. Avugana n'ijwi rya Amerika, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko yashimishijwe n'umusaruro bakuye mu biganiro bagiranye n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jambo muhimu ni biashara soko ya Amerika kutukubai.
Icyingenzi dukuye muri iyi nama n'ubushobozi bwo guhahirana n'isoko rya Amerika, kwemererwa kugurisha ibikorerwa iwacu hano nta misoro, no kuba abashoramari b'Abanyamerika biteguye kuza gushora imari yabo mu bihugu byacu. Ikindi gishimishije ni uko Amerika n'Abanyamerika biyemeje gufatanya natwe mu kubaka ibikorwa remezo. Ibyo ni ingenzi cyane kuri twe. Muri make, ibintu bine dukuyemo bishingiye ku ishoramari, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubufatanye mu by'umutekano no guhangana n'imitwe y'iterabwoba.
Asoza inama y'iminsi itatu yahuzaga abayobozi ba Afrika na Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kigiye kongera inkunga ingana na miliyari 2.5 yo gufasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'inzara ku mugabane wa Afrika. Ibiganiro byo ku munsi wa gatatu byo byari byibanza hanini ku bucuruzi, ubuhahirane n'ishoramari hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika. Ibyo biganiro byari byatumiwemo abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi bikomeye barenga 300 ba Afrika na Amerika, kugira ngo bigire hamwe uko banoza imikoranire mu gushyiraho ibyankenerwa mu kwihutisha ishoramari ku mugabane wa Afrika. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Edirwema, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Reka noneho tunyarukire mu Rwanda. Mu mpera z'iki cyumweru, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza, nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'iki cyumweru, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza. Imikino igeze ku munsi wa 14 ari nawo banzirizwa wa nyuma mu mikino ibanza fazale. Uyu munsi kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa, naho Marine FC inganya na Sunrise ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Umuganda Irwavu. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino itandatu. Ikipe ya Espoir FC izahura na Etincelles FC kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport izahura na Police FC. Rwamagana City izakira Kiyovu Sport kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Musanze FC izahura na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane i Musanze. Ikipe ya Rutsiro FC izahura na Gasogi United kuri stade Umuganda i Rubavu. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hazabera umukino wa Karundura uzahuza amakipe ya Makeba ahora ahanganye ariyo Rayon Sport na APR FC. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 33-42, naho ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 17 bitego 14. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Igira hirya ariko mada erego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekasa
ngo jewe ndubibugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza, dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe.
Wenda bona shaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Ya ba 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 ba. Shafe. Twigende. Combo taxi yaje. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo taxi.
I taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nkuko twatangiye tubibabwira, inama yahuzaga Perezida Joe Biden wa Amerika na bagenzi be b'Afrika yaraye irangiye. Idusigiye iki cyane cyane mu gihe ibihugu bitari bike bivugwamo ruswa n'ikoreshwa nabi ry'imitungo ya leta ku mugabane wa Afrika? Mugenzi wacu ufite niyo ngabo yaganiriye n'umwe mu bitabiriye inama, Gabriel Rufyiri, uyoboye ishyirahamwe ORICOM rishinzwe kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi. Aratangira avuga icyo bivuze kuba baratumiwe muri iyo nama.
Twavyakiriye neza kandi niteka kuri jewe ku Burundi hamwe no kwishira hamwe nsangwe ndongoye ORICOM.
Nibihe mwashimikiye ko muri ko murabandanya kuri uwo munsi wa nyuma mu manama muri ko muragira kubijanye namwe bwe muserukira amashiri hamwe haranenye inyungu z'abanyagihugu.
Uno munsi ivyigwa n'ibintu bitandukanye kuko bibera mu mpande zitandukanye, no kuvuga uno munsi hari ibirabana n'abayobozi mu mpande zitandukanye mu bijanye n'iterambere no gufashanya kwa Amerika hamwe n'ibihugu vya Afrika, ariko kandi n'ukumenya yuko nejo bizobandanya aho rero cyane cyane bizoba biraba Burundi. Inama muri rusangi iza gusozerwa uno munsi, ariko ejo Burundi buzogira inama yabwo hagati y'abanyamitahe b'Abanyamerika hamwe n'abanyamitahe b'Abarundi kugira ngo barabe ivyo Abarundi hamwe n'Abanyamerika bashobora gufashanya. Iyo nama rero ikazuba irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, tukibaza neza yuko naho nazuvugirwa ibitari bike mu iyo nama.
Mwitegereje ikibazo cya ruswa, ni ikibazo kwiragiye hose ku isi, mugabo kiri ku rugero rutandukanye. Abitegereza ibintu namwe mu biharuro n'ubushakashatsi mugira bakaba babona ko urwo rugero ruri hejuru cyane mu bihugu bitari bike byo muri Afurika. Dutangure ku Burundi, mubona ikibazo cya ruswa cifashe gute muri iki gihe?
Ikibazo cy'ibiturire mu Burundi ni ikibazo nibaza ko ahubwo uno munsi kivugwa cyane mbere n'abasuku b'abanyagihugu, no kuvuga abategetsi, abo beshi bita abategetsi mugabo twita abasuku. Umuntu aravye ibiharuro biragaragara ko abasuma barenze urugero, kuko umukuru w'igihugu uravye ngene nabivuga biraboneka yuko bamaze gushinga imizi. Ivyo rero nibaza neza yuko badahagurukiwe, naho bavuga ngo bicarigwe badahagurukiwe, ntibishoboka yuko yuko igiturire gishobora kugwanywa nkuko mwariko murabivuga. Na karanda ni freo, ni kibi gisa n'ikizimbwamitse ibihugu byinshi bya Afrika n'u Burundi rero budasigaye inyuma.
Naho muravye ku mugabane wa Afrika muri rusangi?
Oya, muri Afrika nahone ibiturire birakomeye cyane mu bihugu byinshi vya Afrika. Urabona yuko abantu bihutira baja gutwara bagaragara ko cyane ivyo bintu by'ibiturire, haba mu buzi bwa leta, haba mu bintu by'amatora, haba mu bintu bijanye n'ubutungane, haba mu bijanye n'amasoko. Urabona ko ibiturire vyiraye cyane, ari naco gituma kontina yacu ya Afrika usanga idatera imbere, igumira inyuma kubera abayobozi. Nko mu inama tumaze mu minsi biragaragara yuko ikibazo kijanye na demokrasi cyane cyane ishimikiye ku intwari bereye no kugwanya biturire bivugwa cyane, ariko nivyo haravuga ibintu bijanye n'umutekano, haravugwa ibintu bijanye ni terambere, ariko n'ikibazo c'intwari bereye ntigisigara inyuma, kuko nico shingiro rya byose burya. Nyamba haba umutekano muke, nyamba haba ibi byo gukumira n'ibindi, no kubera inyungu z'akagwika abantu baba bibaza yuko ari bagomba gutwara ivy'igihugu bonyene. Abana boke bashavuza bakaheza nabo bakavuga batoya, natwe tutegezwa kugira ico turonse. Rero nibaza yuko ibihugu vya Afrika tuguma tubivuga n'ubu twagira tubisubiremwo, ntibishobora kuzotezwa imbere n'ibindi bihugu ababirongoye bonyene n'abanyagihugu bavyo bataciye ubwenge ngo babone yuko aribo iterambere rigomba kubavako. Abanyamahanga bazoza basahiriza mugabo bagomba kumenya yuko atamunyamahanga zoza guteza imbere ibihugu byabo kuko no barafise ibihugu bagomba guteza imbere
turabigaruka ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone ku bariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ivyiyumviro duse Innocent Nigena uratwumva
yego ndavuga
Innocent uhamagaye uri he
mpamagaye ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi
ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ku mutumire
ego murakoze cyane ku mutumire mwatuzaniye ikibazo nari mfite ndi bubaze mu by'ukuri ko tumaze kubona ko ruswa ari ikibazo kiri hose mu bihugu byacu byo muri Afurika kandi abakayirwanyije ukabona bayirwanya mu magambo batabishyira mu bikorwa ngo bayirwanye bigaragare ko yacitse dufatiye urugero nko ku rugero perezida aherutse kuvuga Evariste Ndayishimiye avuga ku bantu bakora ku kibuga cy'indege baka ruswa abagenzi icyo ni ikibazo usanga atari no mu Burundi gusa no mu Rwanda mu nzego za leta izo hejuru atari bo hasi gusa ese byacika gute hari icyizere ko bizagerwaho wenda ruswa ikaba yacika burundu cyangwa n'ubundi ruswa ni ikintu tugomba kwakira tukabana nacyo cyane ko usanga abaturage bo hafi tubirenganiramo ugasanga hari serivisi tutabona kubera nta bushobozi ese icyizere gihari ko ruswa ishobora kuzacika cyangwa hari imbaraga zindi leta igomba gushyiramo kugira ngo izacike icyakorwa n'iki murakoze
turabashimiye yari Innocent Nigena mutumire mwishura
twebwe twibaza nk'uko mwabivuze Innocent nuko igiturire gishobora kugwanywa kuko mu bihugu bitari bike cyane cyane byihaye intumbero cyangwa imbono yuko bagomba gutsimbataza intwari bere mu bihugu byabo barashe kugwanya ibiturire ivyo ahatwovuga nk'ibihugu nka Ghana cyaragerageje bena Ir Maurice aha ni muri Afrika mugabo dugiye kandi kure nko muri ibihugu vya Amerika aha turi naratewe iteka mu myaka iheze ndaza gukurikirana ivyigwa bijanye n'intwari bereye n'uburongozi bwiza ndagendagendera ama ubuzi butari buke bwa Amerika muhaba mu butungane haba muri administration de base no kuvuga aha intwaro yo hasi mu makomine aho usanga ahantu hose barashizeho uburyo nka muri Amerika barashizeho uburyo n'umukozi wa leta kugira ngo aronka amafaranga hawe n'uwundi muntu hagomba kuba urwandiko kandi barafise ukuntu bakontorora ibintu abantu bakorera leta baronka ariko mu bihugu byacu bye ntibibaho twebwe nk'akaroro mu Burundi barababwiye bati niberekana ubutunzi bwabo bategetse basuku baranse by'ukuri rero birashoboka igihe hoza barongozi bafise ishaka ryo guteza imbere ibihugu byabo ivyo rero kugira ngo bizoshoboke nuko hagomba gufatwa ingamba zikomeye kugira ngo ako karanda kagwanye kuko ingaruka mbizi giturire ni mbi cyane haba ku ntwaro ya demokarasi ntwaro rusangi haba mu bijanye n'ubutunzi haba mu bijanye n'imibereho y'abantu muri rusangi amagara y'abantu kwiga ibiturire ni bibi cyane bigomba kugwanywa ariko ababijya nabo ntibavyemera kuko bibatungisha cyane mugabanyigihugu muri rusangi bagakena
yari Innocent Nigena ku kibazo umutumire wacara mwishuye wundi duvise ku murongo wa telefone ni Focus Mani Rambona uratwumva
ndabwo ndabumva
uri he
ndi umunyombo
ufise ikibazo icyumviro
n'icyumviro cyose nashaka kubaza umuntu naye usiri gushyira mu gihe ibintu bivuga yumvikana kandi bikora neza cyane mukabo agiye gushyira hamwe kandi abo bakora ishyira hamwe rikomeye mukabo nama numva ariwo ari kugira wenyine nta wundi muntu numva yaba avuga ku rwego rw'ishyira hamwe yoba ariwo arikoreramo wenyine arasibyegeraso abahantu mu gihe cyaje mu gihe
turagushimiye ku kibazo cawe reka bishure
murabizi neza yuko ishyira hamwe ritavugwa n'abantu babiri ni mbaza n'ibihugu ari bihugu biba bifise umuvugizi sinzi rero ku kibazo cigiturire haraho bihuriye no kuvugira ishira hamwe niyumvira neza ko uyu Focus ari muri babandi uko ndavyibaza jewe aho kurondera gutora umuti w'ibibazo ngo havugwe ibibazo nyamukuru bigomba kuvugwa baca barondera ingene bakwepesha ibibazo aho kurondera umuti w'ibibazo nibaza ko ikibazo kiharu no munsi mu Burundi nk'uno munsi hari kibazo kijanye n'igitoro sinzi ko Focus afise imodoka cyangwa atagira imodoka umuntu avuze ngene iyo soko yatanzwe y'igitoro igahabwa ishira hamwe Prestige ikibazo kimaze imyaka n'imyaka ari mu Burundi twese turi kumwe mu Burundi na Focus nibaza ko hari ibibazo bikomeye bihanze igihugu atari uvugira uri kome cyagomba kuba ikibazo nibaza rero yuko ibyo tutobiteba kuko hari ibindi bibazo bihambaye cyane tugomba gushira imbere kuko nkuko nabivuze ishira hamwe urivugira n'uburi serukira ico nico ca mbere abandi babavugira uyo abihagariye imbere y'amategeko canke aba yarabishinzwe nibaza rero yuko icatari kibazo gihambaye gose co zamwa kintu kiganira
ubundi duteye kamo ni Claude Habumugisha uratwumva Claude
ego
Claude uri he
ndi musanze
ufise kibazo ubaza umutumire canke icyumviro ushikiriza
narebite kibazo Nivuga tese ira na Amerika bera muri Amerika buriya ifite kugabanya muri Afrika urusfera nicyo kibazo na leta yakababaza mara kubara abayobozi ba Afrika usanga bakonda ruswa kurusha aho gushyira mu
turamutaye ku murongo ndibaza ko ikibazo ciwe wacumvise
nacumvise Claude avuga ati mbega iyi nama iriko iraba ngaha muri Amerika i Washington DC irashobora kugabanya igiturire erega birashoboka ariko nkuko nabivuze nkitangura ishaka ryo kugwanya igiturire ryo gukingira amatungo ya leta ryo guteza imbere ibihugu vya Afrika bizova ku banyafrika bonyene nkuko Barack Obama yabishikirije mu kwezi kw'indwi mengi tariki 11 mu mwaka wa 2009 muri Ghana avuga ati ibihugu vya Afrika ntibikeneye abarongozi bakomeye ikeneye inzego zikomeye ariko nanje nokongera ko nti bikeneye inzego zikomeye n'abarongozi bafise ubuntu biyumvira abanyagihugu babo ivyo nivyo bizoshobora nyamba uno munsi Amerika iri ukwiri nuko George Washington yashoboye gushiraho ivyo tokwitare base solide ibintu vy'intango vyatumye Amerika iba ukwiri uno munsi ari gihangange ntiyigeze yumvira kuri we yiyumviriye kuri kazoza ka Amerika si Amerika rero gusa ni bihugu byinshi ku isi ariko twebwe mu bihugu byacu vya Afrika turabona neza yuko baryohebwa no kubita ba excellence banye niteka no kuvuga très honorable bakumva ko ivyo ari byo bikwiye ariko ivyo ni ibintu bito cyane ku bantu bagomba guteza imbere ibihugu byabo nibiyumvire ejo biyumvire ingene ibihugu byacu ejo bishobora kuba bimeze
Uwe rero yari Gabriel Rufyiri uyoboye ishyirahamwe Orikome rishinzwe kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta mu Burundi yaganaga na mugenzi wacu Fide Niyongabo ku nama yaraye isojwe hagati ya Amerika na abayobozi ba Afrika ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku mbuga zacu zitandukanye mu kanya rero turaba dusoje ibiganiro byacu Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse Nshuti mwakomeje kudutega amatwi turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma habamfashije kubagezaho ibi biganiro no kutuma amajwi yose abageraho hari engineer PJ yafatanije na Fatuma Karada Arimase na Aloise Bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza turaza kongera mukanya mu yandi makuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika